Izongwa nuzabere mugitara chibiti, kiri kuruwe wintara ya Bururi, hamwe intara ya Bujumbura. Abanyagihugu ku mutumba uhanamiye ico gitara muri zone ya Gasasa, umutumba witwa Rubimba, bavuga ko izo nkoza zasiranye muri ayo mango zabateye ubwoba bwinshi.
Ubucagucagu hari mu masaha 9:20. Twarumvise inkozi yaga rwose, rinzi natangwe kutumba mbere mu Kenyezi. Ndavyura umushinga nawe wanje ntumbi nkoho, cyo tuvyura abana. Abana barirukwa mu rugo, mu nyuma zica zirayaga rwose rero. Turi bazi mbasha tujihe. Abana tuje mu mwonga umwana wundi ateka dusenge wundi ateka twiruka kuryama mu bigori turaburepfa na ruguru cyatoma twicaye mu nzu turindiriye ikidushikira kubaza kutwica
ico gitacha bereyemwe ingwano uruhande rumwe rwacu ruri muri komine ya Mugamba mu ntera ya Bururi urundi ruhande rukaba muri komine ya Mukike mu ntera ya Bujumbura rirara ico gitara kiri ku gasozi kandi gifise amahagitara arenga 10 hirya no hino yacu hari mihana igihe twashika muri ico gitara nta muntu umwe harangwa hawa mu bitwaje ibigwanisho nk'ibageje umutekano wihweje amabarabara ari muri ico gitara biraboneka ko adakoreshwa cyane kubera ko asa nayasibye muri abo bantu babiri bitwaje ibigwanisho ramatari ntera ya Bururi hunza Christian avuga ko bitavye Imana umwe muri bo twamwiboneye umuvyimba wiwe wari mu ico gitara byaboneka ko yari umuntu akiri muto kandi yari yambaye impuzu zisukuye yari yishwe arashwe mu mutwe mbere n'uruhande rumwe rw'umusaya wiwe rwari rwahomberanye hirya no hino yahari uwo muvyimba twahabonye ibisigaye by'amasasu menshi byongeye ko ku metero 10 yaho uyo muntu yari yafiriye hari impome z'amabuye zisakajwe ivyatsi biboneka ko byari nk'uburyo bwo kwikingira bwakoreshwa n'abo bantu bari muri iryo shamba abo bantu bitwaje ibigwanisho ibirindiro bariko byose hamwe byari 5 igihe twashika twasanze iyo mikoresho hari abakoresha abajeje umutekano bamaze kubitwara Christian Nkurunziza uramata b'intara ya Bururi yatubwiye ko abajeje umutekano bakoreye ku makuru bahawe n'abanyagihugu mu kuja guhiga imigwi itwaje ibigwanisho yari mu gitara cya Mukike ku ruhande rw'abantu yitwaje ibigwanisho inkohi imwe y'ubwoko bwa Kalashnikov yafashwe hongera hafatwa n'ibyo bakoresha mu gukinjika hamwe n'ibifungurwa bigizwe n'ibiharage hamwe n'intete nayo ku ruhande rw'abajeje umutekano mu gipolisi buri bamenyesheje ko atawasize ubuzima cyangwa ngo akomereke yamara makuru twakuye mu banyamugamba yemeza ko mu gisirikare ho bahapfuye abashika 5 hongera akomereka abarenga 10 aya makuru nyene yemeza ko abitwaje ibigwanisho nabo nyene baburiwe ko bahava bategwa nabo baca bamera amagabo aho bigeze ubu abanyagihugu muri komini ya Mugamba twaganiriye basa n'abugisaganirizo kuko basugerejwe impande zose nko bavyivugira
nkoyo ziriko ziravuga ntumenya ko zirasa kirobere ntumenya ko zirasa abapolisi tupfa kumva turaswa gusa nta kintu awe dufise dusaba amahoro twebwe
turaye ko atahantu twohungira canke tugira umvura guma ngaho nyine ugategera ku munwa nk'amangati
abadafise bo bashana bo bamira cyane cyane bagizwe n'ugwaruka ubwingo mwumvise ko hari haravuga inkomo ico gitara ugwaruka ruwa ku mitumba yanamije ico gitara rwazinduse ruva mu mihani wabo kubera ubwoba ko wava bafatwa n'igipolisi uyu n'umunyeshuri uno munsi atubase kuja ku ishuri
igituma impunga nuko bataraba bati urya n'umunyeshuri uwo basanze mu nzira yitwa yuko ari umujene baca bafata nta kuntu bo barara bararasa mu gitondo bagaca bazinduka bafata twebwe turiko tujya ku mirimo yacu
amakuru twakuye majeje intwaro mu ntara ya Bururi yemeza ko hapfuye abantu twaje ibigwanisho babiri gusa kandi ko atawafashwe ikibazo batari bake bibaza n'iki gikurikira mbega abo bantu bitwaje ibigwanisho barengeye hehe kuri ivyo uyu munyagihugu w'umunyamugamba asaba abantu bitwaje ibigwanisho ko bova mu karere kabo
dutera kamo yuko botuvira mu gihugu kuko twebwe turatekanye ariko tuza twumva insasi ziriko ziravuga tutazi iyo zizana
buramatari w'intara ya Bururi wewe kunziza Christian avuga ko bagiye gukomeza ibiganiro n'abanyamugamba mu ntumbero y'uko gukomeza umutekano na cyane cyane mu kugenzura urujya n'uruza rw'abantu batamenyerewe muri iyo komine Mugamba intara ya Bururi Fidelite yishatse ijuru rya Amerika.